iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba, na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana, ikaze ku ijwi rya Amerika. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, abana batagira kirera bakomeje kwiyongera ku mihanda yo mu mijyi mikuru y'icyo gihugu. Ubukene buri mu bitera icyo kibazo.
Hariho ubukene, ubushomeri bwinshi uno munsi. Nibwira yuko kukitorera umuti burundu bitoroshe.
Musenyeri Jean-Marie Harushimana, padiri mukuru wa paruwase umushumba mwiza ya Gitega, akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe rifasha abana baba mu muhanda n'abafite ingorane zitandukanye, IPRED. Muramwumva mu kanya. Abantu bagera ku 5,000 bugarijwe n'inzara mu karere ka Minembwe mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Tumaze imyaka igera hafi 3 turi mu ntawe, nta muntu uhinga, nta worora, nta ucuruza, nta ubwira icyo akora, nta mfashanyo turonga. Ubwo rero murumva ko inzara itareka kuza mu baturage.
Ruvuza Ngoma 5D, umuyobozi wa Societe Civile mu karere ka Minembwe. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Muri Misiri, abategetsi mu gisagara kiri ku nkengera z'ibahari cya Alexandria bavuga ko abantu bashika kuri 6 bafuye igihe igorofa bari bapanzemo yasenyuka ku mugoroba wo kuri uyu wa 4. Buramatari w'iyo ntara irimo Alexandria, Mohamed El Sherif, yabwiye abamenyeshamakuru ko imiryango ibiri yari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka, kandi ko abandi bantu 9 baguwe ko n'ibibomoke. Yavuze kandi ko abatabara bashoboye kurokora umwana umwe. Abategetsi babwiye ibimenyeshamakuru ko mu bafuye harimwo abagabo 3 hamwe n'abagore 3 nyene. Ubugiriki bwaraneguye Turukiya kubona yarasunikiye abasaba ubuhungiro mu mazi, bituma ubuzima bwabo bujya mu kaga igihe baba bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Icyo gihugu kivuga ko ingendo nk'iyo ya Turukiya yerekana ko icyo gihugu cyananiwe kubahiriza amasezerano cyumvikanye n'Uburaya yo guhagarika abimukira batubahiriza amategeko. Umushikiranganji w'Ubugiriki ajejwe abimukira Notice Mitarachi ashikirije ibi inyuma y'aho abasirikare bajejwe gukizura mu mazi batoreye ibiziga by'abagore 2. Umwe muri bo yari afise imyaka 30 bazamye mu mazi inyuma y'aho ubwato bwarimwo abantu 32 bwibiriye mu mazi agabura ibyo bihugu 2. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani, Abdalla Hamdoke, yitezwe kongereza igitigiri c'abagize akanama karongoye igihugu mu kongeramwo abahurikiye mu runani rw'imihari y'abahoze barwanya leta yasinye amasezerano y'amahoro na leta. Abagize ako kanama bashobora kuzova kuri 20 bakongerezwa gushika ku bashikiranganji 26. Abashikiranganji bashasha yitezwe ko bagenwa mu minsi mike iri imbere nk'uko bishikirizwa n'urunani Forces for Freedom and Change ruhurikiyemo imihari ya politiki hamwe n'abahoze mu mihari y'abaroberi muri Sudani. Hamdoke afise igikorwa gihambaye cyo gushikana Sudani ku mahoro arama kunagura ubutunzi no guteza imbere demokarasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa 4 yari yemeje gufasha Mozambique kurwanya umuhare w'iterabwoba ugendera ku byumviro bya Kiisilamu utumbereye kwigarurira intara ya Cabo Delgado itunze cyane gaze. Nathan Sears, umutegetsi wo mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu asanzwe ajejwe igisata kirwanya iterabwoba, yabyemeye inyuma yo kuganira na perezida wa Mozambique Filipe Nyusi I Maputo ku murwa mukuru. Sears yasabye kandi ko amakungu yo kwiyunga akagira urunani mu kurangiza intambara imaze imyaka 3 kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 2,000 inatesha ingo zabo igice c'umuliyoni w'abanyagihugu. Abantu barenga umuliyoni n'ibihumbi 5 nibo bamaze kwicwa n'umugera wa corona ku isi, kubababa imiliyoni 35 bamaze kwandura nkuko byashikirijwe n'itororokanizo ry'amakuru rya Faransa AFP ejo ku munsi wa kane. Abantu umuliyoni 5 n'abantu 38 baramaze gupfa, ku miliyoni 34 n'ibihumbi 774 bamaze kwandura kuva uwo mugera utanguye kugaragara mu gihugu c'Ubushinwa mu kwezi kw'12 mwaka uheze. Akarere kabangamiwe cyane kuruta ni Amerika y'Epfo na Karayibe, ahamaze gupfa abantu 42,263 hagakurikira Uburayi na Leta Zunze za Amerika. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'11 habonetse abishwe niwo mugera ku munsi barenga 10,000 ku isi, igitigiri kinini kitari bwigere gishikwa ko kuva icyo kiza gitanguye.
Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, naho ku rubuga rwa Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuyihere mu Burundi, muri icyo gihugu haravugwa ubwinshi bw'abana batagira kirera baba mu muhanda. Ababikurikiranira hafi bahamya ko ubukene buri mu bituma abana bava mu miryango yabo. Havugwa kandi n'ibibazo byihariye biba biri muri iyo miryango bakomokamo. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Elvis Irakoze na gahungu k'imyaka 15 kaba mabarabara ya Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi, gaturuka mu buraruko bw'ico gisagara mu Buterere, kahebeye amashuhure mu mwaka wa 5. Karatubwira uko kabayeho.
Njya mu buyanja ajya kuri witi ujye umunani yongera gufungura rana uno musini kwa 5 cyaza tugasaba imikati y'abajya barabu iyo atari imisho kwa 5 ngagira kurondera ivyuma ngatanyondera ivyo fungura.
Christian Hatungimana na kandi gahungu kaganiriye n'ijwi rya Amerika gaturuka mu Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura anze mu ibarabara kubera ingorane zo mu muryango.
Papa wanjye yarapfuye, mama wanjye acagenda ku wundi mugabo, twari twavugana turi 5. Uwo mugabo acapwa ati ngo yadutunga turi abana 5 kandi tutari biwiwe. Acavuga ati ngo bamwe bimenya ahantu baje, mama acashira kwa mama mudogo nawe umugabo wacaranka, acavuga ati ngo twimenya ahantu tuja, mama naca ambwira ati ngo mbe ndarondera ahantu nzonze ndara, umunsi bizokunda nzoce naho.
Nawe byambe ni ndayishimiye yemeza ko mu ibarabara abana nawe nyine arimwo bahigira ingeso mbi zirimo no kunyuyayo bamutwe. Wujyanye wazana muturiye kukuboko
ni ariko ijya ibiratu biraturirana ikumeneshe ko ningakujya kwa side kikumyora umubiri aya macaza nyikironda shize ko nikibiritiraka jewe na demyi barabara baca barabinyigisha canangura kubimenyera uko nyene ngo ni swing n'ubunda chabyo ni myaka myinshi gushyira isoko yo muri viritarashe ndabinyoye ndameregwa nabi nk'ubu ndayibuze kandi n'inzara nayo numva ihetse niho numva inzara ndonse nasenga cyangwa igihumbi cyangwa enda nkayigura
kezembe kurasigura ko abana bo mu ibarabara kenshi bahanirwa n'amakosa batakoze kubera urwikekwe kandi kuye bahagaritswe n'igipolisi bafungurirwa bigoranye
ajya kwisha babaratugaburira aho tutajyana ajya muri bese oya nibworoshe kubera urwikekwe muhura nibisanga byano hino abagenzi bawe nyene bakotse ikosa umbu nubwo buri kuratembera na watakosa wakotse baragufata wera bavuga ati murabo mwibarabara.
Akandi gahungu gasegereza ukivugo cha Rumonge mu manuko bishu burengero nakone kemeza ko kataye karomoka kubera guturubikwa
ingorane muhira aguma bankubita nk'akantu gatoyi iyo baca bankubita bagomba jenze ndaguma muhira kikamuwa kane iga kuri rukingo wa 3 papa ari muhira mama di Tanzania papa numufundi
umwana wundagara mu barabara y'umugwa mukuru wa Ngozi mu buraruko bw'u Burundi namaze ukwezi kumwe yaramaze kumenya haronderera
ndagenda kurondera mu isoko ndoshye kwa dzimu bako ndoshye nakuti ngo dzimu madana cyane ndagura nino mucere da uta baba siko
Cedric Bigirimana na gahungu k'imyaka 12 gaturuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko mu gihugu cy'u Burundi iyo ntari hano rubibe na Gitega igize umugwa mukuru wa politike bena yari Hakizimana w'imyaka 15 wo muri iyo ntara nyene ya Karusi bemeza ko barara mu ibarabara bavuga ko baronze ubasubiza mu miryango yabo batohingishanya
aturarara kuri waje ngo umuntu tujye amakorwa ro baraza kubera hatapa Saba nyene ko ndashamuhira nyene nkahinduka.
Ahai gitege nibara kumugoroba kandi je natajyama singyama kumugoroba.
Musenyeri Jean Marie Harujimana arongo ishira hamwe byunganira abana bari mu ibarabara n'afite ingorane zitandukanye iPred asigura ko imfashanyo ruti zindi umwana kenera abwirizwa kuyihabwa mu muryango.
Turabigisha, turabafasha tukabagaburira tukabavuza byo bakeneye tukabibafashamwo ariko dufise ntumbero yuko abo bana tubafasha bari wabo munsi. Turondera kazoza zakaba mukubafasha rero abadashikishobora kwiga amashuri matoyi tukabigisha imyuga biratugora kubana baje bava kure kuko kubasubiza iwabo biratugora ariko iyo cyane abatumye bavi wabo bamaze kuronka umwuga uca bakorera ino
ariko Musenyeri Harushimana yemeza ko gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara bigoye cyane
tuguma turi Burundi uburyo ni bwa bundi ego bitiragerageza guteza imbere abene gihugu ariko ntibaterera imbere rimwe ari abadafise gatongo bari mahara badafise imigambi hariho ubukene ubushomeri bwinshi uno munsi nibwira yuko kukitorera umuti Burundi kitoroshe
muri uyu mwaka wa 2020 amatohoza akozwe nawo cyagisata cyawo ni kigeje gutabarana yerekana ko muri yo n'ibihumbi 700 z'abarundi bakeneye ubufasha kubera bayeho nabi ibice 58% kwijana n'abana uwo mugwi w'abantu kandi na ukorwa ko kurusha n'indyane kuko kuva mu mwaka wa 2017 hatangwe guhunguka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda hamaze gutahuka abana barenga 35,000 nayo mu makambi yo mu gihugu hagati hakabarizwa abaharurwa mu 78,000 nk'uko igisata cyita abana ku isi UNICEF kivyerekana ubuyobozi bujejwe igisata cy'abana mu bushikiranganji bushikirana bwabwije ujya Amerika ku muturama leta igiye kwibandaho ari gushinga ibigo ku mitumba byakira abana bafite ibibazo kuko kubasubiza mu miryango bitigeze bizana ishyirama eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
abantu bagira ku 5,000 bugarijwe n'inzara mu karere ka Minembwe mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage ntibagihinga kubera intambara abana bagera kuri 400 bamaze kugezwa mu bitaro kubera indwara zituruka ku mirire mibi inkuru irambuye yateguwe na Vedaste Ngabo
Abatuye mu misozi miremire ya Minembwe basobanura yuko barajwe inshinga n'ikibazo cy'inzara kuko ari imwe mu miryango y'uburara kenshi abana n'abasaza bakaba bamaze kugwara bwaki kuko batabona ibifungurwa cyangwa mat aho bari basanzwe bahinga ntibakiyagera kubera intambara ibera muri ako karere ikogwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ya Mayimayi na Redi Tabara umutwe w'inyeshamba z'abarundi Semoro Karaha n'umwe mu batware b'akarere ka Minembwe arasobanura ko iki kibazo giteye
muzi kuko hari impunzi zavuye mu mibunda izindi zavuye mu Kamombo izindi zavuye inkengero zose za Rugezi amarango yose za Kabingo za Gakenke za Karongi za Karingi abantu bose birunze hariya hamwe za Gahwera abo bantu bose bagize inzara abantu ntibari bifite imirima yabo ntibagihinga kandi kuvuga ngo abantu bose bahahe bohahishiki abantu baranyazwe nta bintu bafite aho bategeraga mu masoko hose harapfuye n'abasirikari nabo nivyo twahinze nabo bari mu kugenda babyiba babizora mu mirima bimba ibijumba ibijumba byarehe bishya kwera ariko nyine nabo bakagenda babyiba ariko tugakenera ngo n'abasirikari ibarabara rigomba guhingwa rikazana n'ibyo kurya by'abasirikari nabo nuko inzara irahari ariko bakoze ibarabara rikazana n'ibyo kurya rikaza ribizana ikibazo cy'inzara cyoba kikige
aha mu Minembwe harabarugwa imiryango irenga 5,000 yugarijwe n'ikibazo cy'inzara nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa komine ya Minembwe ubuyobozi bwa societe civile ufatikanije n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bya Minembwe bwamye yuko hari abana bamaze kubwara bwaki biturutse kuri iki kibazo kimirire mibi ruvuza ngo masenkade n'umuyobozi wa societe civile muri ako karere
tumaze imyaka igera hafi 3 turi mu ntambara nta muntu uhinga nta worora nta ucuruza nta ubwira icyo akora nta mfashanyo turonga ubwo rero murumva ko inzara itareka kuza mu baturage inzara ni nyinshi ikibazo cy'imirire mibi cyaragaragaye mu bana n'abantu batangiye kugira imyaka ikuze ku buryo hari abana bapfuye bishwe n'indwara zifatira ku mirire mibi ibyo twita iwacu bwaki cyangwa se ubworo niko abasaza bakunze kubivuga abana barapfuye njye ubwanje narababonye aho abana bapfuye bicwa n'imirire mibi no kutagira intungamubiri mu buzima bwabo narababonye ubu hari abasaza byahitanye abakecuru byahitanye abandi nabo bararembye iyo ugiye ku bitaro ufata imibare irenga abantu 400 bamaze kumenyekana ku bitaro ariko si ukuvuga ngo bose barahageze abo ni ka kana karembye none bakakajana ku bitaro bibaza ko ari indi ndwara bagasanga n'imirire mibi abo nabo bamaze kugaragara ariko abataragaragara nibo benshi kuko ntabwo bihutira kugera kwa muganga bose
Rushemeza Felix avuga yuko kuba bugarijwe n'inzara bafite n'ikibazo cy'uko n'ibiciro by'ibiribwa bigera mu minembwe byikubye inshuro zitanu bitewe n'ikibazo cy'imihanda mibi
ibintu birahenze cyane irahenze kuko agafuka ka semule iriya kagura 65,000 z'amafaranga ubwo ngubwo mu madorari ni dorari 32 ni nusu ubwo ngubwo ibishimbo nazo ibumba rimwe riba ririmo ibikombe 15 naryo riragura 32,000 ubwo ngubwo ibintu byose birahenze biragoye ku nkunzi mu buryo bamwe bakinga bakaryama badafite icyo bafungura kuko biragoye kuko resources zabo nyine zari nka bagize bagenda bakagurisha inka bagahaha igihe kimwe runaka ariko ubu ngubu rero ntabwo bafite nta matungo babayeho mu buzima bugoye
umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza avuga ko iki kibazo cy'inzara bakigejeje ku ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU birababwira yuko hari ibifungurwa byo guha abaturage bo mu Minembwe ariko babuze abo babinyuza kubera ibarabara ryapfuye twagerageje kuvugisha amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa ku bantu bari mu kaga ntibyadukundira utundi turere twugarijwe n'inzara n'ibijombo Gipupu Mikenke nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe yigenga akorera muri utwo turere Vedaste Ngabu ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika ubwira mu ntara ya Kivu y'Epfo
Washington Ijwi ry'Amerika
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru yafashe icyemezo cyo gukomatanya imanza ziregwamo Paul Rusesabagina n'abagenzi be 19 barimo Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara umucamanza aravuga ko abaregwa bose uko ari 20 bahurira ku byaha by'iterabwoba akavuga ko kubaburanisha batandukanye bishobora kugira ingaruka zo kuvuguruzanya kw'ibyemezo by'izo manza Kigali Eric Bagirubusa
Iki cyemezo cy'umucamanza cyo guhuza imanza za Bwana Paul Rusesabagina, Majoro Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, Captain Herman Nsengimana n'abandi 17 kije nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha ubwa Majoro Sankara n'ubwo baregera indishyi muri izi manza. Ku bushinjacyaha buvuga ko izi imanza z'abantu 20 bahuriye ku byaha bifitanye isano, buvuga ko ku isonga Bwana Paul Rusesabagina ariwe wari ukuriye umutwe bwite w'iterabwoba wa MRC de FLN, mu gihe Majoro Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Captain Herman Nsengimana bo mu bihe bitandukanye bagiye baba bavugizi bawo abaregera indishyi bo bavuga ko guhuriza izi manza hamwe bizaba umwanya mwiza wo kubona indishyi itubutse kandi mu buryo bworoshye ni mu gihe mu byifuzo bya Sankara we aheruka kubwira urukiko ko Bwana Rusesabagina yita ko yari shebuja mu mpuzamashyaka ya MRCD baramutse babahurije hamwe mu rubanza wa mubera undi mwanya mwiza wo kuvuga uko ibintu byagenze kimwe ku kindi ubushinjacyaha buvuga ko n'abandi baregwa bafashwe mu bindi bihe bagiye biyemerera ko bahuriraga mu bikorwa by'iterabwoba mu mutwe wa MRC DFLN bakemeza ko bamwe muri bo bari abayobozi ba gisirikare abandi ari abayobozi ba gisivili urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruvuga ko iyo rusesenguye ibikubiye mu nyandiko zitanga ikirego ku baregwa bose rusanga izo manza zifitanye isano mu byo bahuriraho rwemeza harimo kurema umutwe w'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe umucamanza ukuriye inteko iburanisha ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko yavuze ko izi manza ziramutse ziciwe rumwe ukwarwo asanga imikirize yazishobora kuvuguruzanya ku manza nk'izo zisobekeranye iyo zaregeye urukiko rumwe perezida w'urwo rukiko abyibwirije cyangwa se abisabwe n'umwe mu baburanyi ategeka ko ziburanishiriza hamwe mu rukiko rumwe. Icyo cyemezo kandi gishobora gutegekwa n'inteko iburanisha urwo rubanza iyo ubwo busabe bwabeye mu iburanisha. Ku migendekere myiza y'imanza, umucamanza avuga ko yasanze imanza za Paul Rusesabagina n'abandi bareganwa Major Sankara na Captain Nsengimana zigomba guhurizwa hamwe kubera ko kuzitandukanya imikirize yazo ishobora kuzavuguruzanya. Ibi byahise bigira ingaruka ku iburanisha ry'urubanza rwa Major Sankara n'urwa Captain Nsengimana rwari ruteganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, bituma urubanza rwahurijwe hamwe rushyirwa ku yindi tariki. Nyuma yo kwemeza ko abantu 20 baregwa ibyaha by'iterabwoba bagomba kuburanishirizwa hamwe, umucamanza ntacyo yavuze ku busabe bw'abunganira ababuranira indishyi bari basabye ko urubanza rutakomeza kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga rya video conference. N'icyifuzo cyari cyatanzwe hashingiwe ku mubare w'umunini w'abaregwa muri iyi dosiye. Ababuranira indishyi basabaga ko bahurizwa hamwe mu rukiko kuko ngo ku ikoranabuhanga batamenya buri umwe wese wireguye. N'imbogamizi urukiko rwari rwavuze ko narwo rusanga ifite ishingiro, ariko nanone gahunda ikazagenwa n'umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyaba kigezeho ku munsi w'iburanisha. Icyemezo cy'umucamanza cyo gukomatanyiza imanza gifashwe nyuma y'ijambo ry'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bazisanga mu rukiko bashinjanya umwe ku wundi. Hari nyuma y'igihe gito agaruka ku ifatwa rya Paul Rusesabagina, ariko bitangazamakuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko abari bamaze gufatwa bose bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi ibyo bakoranye hagati yabo. Icyakora ari mu rukiko aburana urubanza rwe ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwana Paul Rusesabagina we yabwiye urukiko ko ubwe akurikiranyweho ibyaha ku giti cye n'abandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi yazi bareganwa. Abaregwa bose uko ari 20 bahurijwe muri dosiye imwe baregwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Uyu mutwe ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD mu myaka ya 2018-2019 wigambye ko ari wagabaga ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Amajyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura. Ku isonga habanje gufatwa Major Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara aregwa ibyaha 17 byiganjemo iby'iterabwoba. Ni mu gihe uwamusimbuye ku ubuvugizi bw'umutwe wa FLN Captain Herman Nsengimana we aregwa ibyaha 6 ubutabera buvuga ko byose bihura n'ibyo Sankara aregwa. Naho bwana Paul Rusesabagina wafashwe nyuma wamamaye ku bwa filime Hotel Rwanda we aregwa ibyaha 13 nabyo byiganjemo iby'iterabwoba. Urubanza rukomatanije hamwe ruzatangira kuburanishwa kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2021. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Dusubire mu Burundi, aho abantu 178 banduye virusi ya corona mu mezi abiri yashize kugeza mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 12. Muri bo 174 baje bava hanze y'u Burundi mu gihe 4 banduriye mu Burundi. Leta irasaba abaturage gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda. Inkuru irambuye ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umushikiranganji Tade Ndikumana yamenyesheje abo baza mu Burundi bakabasangana uwo mugera wa corona iyo baza baturuka n'ingene binjira mu Burundi.
Ijana na 6 barenga binjirana baciye ku mbibe dusangiye n'igihugu cya Tanzania. Abandi bazana indege abava mu Rwanda byerekana yuko ibihugu bidukikije kuna bizi ni nyinshi. Bisabara yuko tugira ingufu tukiyubara kugira ngo ndyo subira inyuma ahubwo tubandanye dukora ibikorwa iterambere. Kompanyi zose tugenda turaba abantu batuzaniye hamurabona yuko Ethiopiane imaze kuzana 13 bagwanya, Kenya 12, Brussels Airlines 5, Rwanda Air 4, abazana UN 2, Uganda Airlines 1.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko inyuma yabo bazana indege harabaca mu kinywabi bakinjiza uwo mugera mu Burundi. Abo rero Tade Ndikumana amenyesha ko bagiye gufatirwa ingingo ruhasha.
Teste ya COVID ugenda uriha amahera 10,000 gusa ya fishi utariha mu kugarutse ufasha kugira ngo turonke amareactive baca bakwepa akacaca ikigoma akaza n'amaguru cyangwa n'imodoka. Umuzigo azanye yari gutanga ikori muri obe aca yizira mu ijoro akaca yinjira ntaje muri karantene akaca yinjira ugasanga hamwe hamwe yashitse hagati mu gihugu. Abo rero twabivuze neza umuntu yezo cha hose
ama pasiporo yabo dusaba abajejwe umutekano muri PAF ko bayagumya barabe neza uyu muntu ajabaye kuko hariho imigenderanire isanzwe ihari hagati y'abene gihugu bo ku ntara zihanuwe na Tanzania aho usanga barimba hakurya bakarimba hakuno bakarimba isoko ibyo o nta ngorane kuko nta hantu kureba je mugabe abantu wese azobavuye mu kindi gisagara Dar es Salaam n'ahandi azoshikira muri karantene mu ntara azobayinjiriyemo.
Muganga Tadendi Kumana asaba abashaka impapuro zerekana ko batanduye baba bava mu Burundi baje mu makungu canke abavayo ko bategerezwa kubahiza amategeko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwashinze.
Kubera yuko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze tubaje dusanga abakozi bo muri NSP birasa n'ibikorwa birabagora dusaba yuko bwo kubahiriza amasaha 48 imbere kuja gusaba certificate kuko hari abaza ugasanga avuga ati genda keneye certificate nza kugenda ku mugoroba cyangwa ije mu gatondo ibyo bituma tudakora neza turamenyesha bene gihugu yuko bategerezwa kuza kuko tubaha certificate imara amasaha 72 byumvikana yuko rero mu masaha 48 ari bo kwitegura ibanze basha bagenda ku mugoroba cyangwa basha bagenda bukeye ugasanga ibiri kubirorohereza abakozi baba muri NSP bategerezwa koresha ubuhinga bize kugira ngo batange amasertifika ameze neza. Ikindi naje twabonye ni uko mu basaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera certificate tumaze kubonamwo ko harimo abagwayi. Cyo gituma twaje dufata ingingo y'uko abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri NSP bategereza kugenda bambaye mask.
Muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amahotera mwamwe atubahiriza amategeko y'abantu bari mu kato. Kubera ivyo, muganga Ndikumana amenyesha ko amahoteli yose yakira ingenzi ategerezwa gusinya amasezerano na leta yo gukurikiza amategeko agenga abantu bari mu kato abatayakurikije bagahanwa by'akarorero. Kugeza rero kuri uno wa kane nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, abamaze kwandura icyo kiza kuva giteye ni 692, 633 barakize, 61 baracari ku miti, na yumwe akaba ari we amaze kwitaba Imana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka wa 2019 mu Burundi haguye imvura nyinshi yatumye ubutaka butenguka mu ijoro ry'uwo munsi rishyirwa kurikiyeho. Abantu barenga 900,000 bahuye n'ingaruka z'iyo mvura mu ntara ya Cibitoke ihana urubibi n'u Rwanda, intara ya Bubanza, intara ya Cankuzo. Abantu bagera kuri 28 bahasije ubuzima, mu gihe abagera ku 10 bari baburiwe irengero. Iyo mvura yashenye amazu isigaye ruheru abantu barenga 1,000. Nyuma y'ibyumweru hafi 3 haguye indi mvura nyinshi nayo itengura ubutaka igira ingaruka ku bantu 787 batuye mu majyaruguru mu gihe wa Bujumbura. Nk'uko byatangajwe n'umuryango utabara imbabare mu Burundi, hakomeretse abantu 33, abandi 14 bitaba Imana. Kuva mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2019 imvura nyinshi yagwaga yateje imyuzure no gutengukwa k'ubutaka mu ntara nyinshi z'u Burundi zinyuranye nka Bujumbura, Meri na Bujumbura Rural, Cibitoke, Bubanza, Muyinga, Cankuzo na Muramvya. Abantu bagera 13 bavanywe mu byabo, abandi 45 barapfa. Nk'uko bitangazwa n'umuryango Save the Children uhereye ku mibare yatangajwe n'umuryango w'abibumbye na za leta, abantu barenga 2,200 baguye mu myuzure abaye muri Afurika y'Uburasirazuba n'iy'Amajyepfo. Ibyongiyeho, umuryango w'abibumbye uvuga ko mu mwaka wa 2019 abantu bagera ku 500,000 bavanywe mu byabo muri Sudani, 200,000 muri Ethiopia, n'abagera ku 370,000 muri Somalia. Umuryango Global Humanitarian Overview ukusanya amakuru y'abakeneye kugobokwa uvuga ko ibiza bishobora kugira ingaruka kuri 80% by'abatuye Burundi batunzwe n'ubuhinzi, ku buryo abarenga 1,000,000 bashobora kuba barakeneye inkunga muri uyu mwaka wa 2020. inshuti mwarimu duteza amatwi ahantu ho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukbil ya Baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mwaduteza amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi kuri mikro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.